Bamwe mu bakenyezi bubakanye n'abagabo bidaciye mu mategeko bo ku mitumba ya Musenyi na Gifugwe yo muri zone Musenyi ya komine Mpanda bavuga ko batagira ayo bacinja n'ayo bamira mu bijyanye no gusezerana imbere y'amategeko. Ingorane iri kuguhitamwo kuva mu zo bubatse bagasubira iwabo n'abana canke kuragana imbere y'amategeko n'abagabo basanzwe babahohotera. Ni mu gihe bariko barasabwa gushyira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza cy'uko ingo zose hatavuyemo n'imwe zizoba zaraganye imbere y'amategeko imbere y'uko umwaka urangira. Bamwe muri abo bakenyezi ijwi rya Amerika ryasanze aho barangurira imirimo ku isoko yo ku Musenyi hari ababona ko uko biri kose babwirizwa kubahiriza itegeko, abandi bakabona ko ari kwita umugozi mu izosi.
Igituma tutokwandika hano ku bw'ingeso mbi naba namubonye kubwo jya yambwiye muri iyi minsi ko yihanuye twandikwe nacyarindiriye naho twakwandikwa n'amahitamo mbe buhitinjemo yambwiye ko azobiheba ariko ku myaka tubanye nkabona iyo ngeso yiwe urumva
twandikanwa n'umugabo atafashe neza urumva yuko mba ngiye kwibohera ubusa. Icyiza gihari nobanza nkatenyenya nkaraba icyo kibazo gituma mfata nabi tukabanza kugikemura muko twandikanwa.
Aho wandikanwa avuga ati ngo masikane isezerano ryo kwandikanwa n'uyo mugabo. Mugabo atatamumariye aguma amuhohotera amukubita atatamumariye atamusumye atamwambika aguma nanditse mugabo atacamaze aguma murenza ko n'abandi wumva wamenye uwo mutima ntumwo kwandika.
Ku ruhande rw'abagabo hari abahitamwo kuja kwandikanwa nabo bashaka mu makomine batavukamwo. Babikora mu ntumbero yo kwinyegeza abo mu ntwaro kuko babategeka kwandikanwa nabo batanguye kubana ubwa mbere. Ivyo byatumye hari n'umugabo aheruka kwica umugore wiwe wa mbere mu ndwi iheze. Uwurongoye umutumba wa Musenyi sinzi umunsi Simoni atubwira ko yamwishe avuye kumucura kuko yari yahukanye.
Ariko bisohokeye niho uyo mugabo yaduhendatije jewe ndemeye kwemera akamu ka leta gutunga umugore mukuru mbere by'ubwanjye ndi kumwicurira ahantu ite mu kiranga cya Mubimbi n'umuryango w'uyo mugabo Yeremiya haraheze nk'umwaka ndamuciye agarutse. Niho rero mu nyuma tugomba kwe mujyanye i Buringa agiye amuhekeye n'ikinga amusubira amwaka ubuzima twabona cya mbere kaba ndiyegereza uwo Yeremiya ari mu butungane muri paki y'ububanza kandi turavye uko amasura atwereka biragaragara neza ko ayo yamwatse ubuzima dufatiye kuntu yamuturubika rero mucyifuzo cyo yifuza gusubira kuzana uwo kwizera ubagira kabiri twari dufite ibimenyetso ko bategeze bahebana iguma bahwanira mu gahinga kugira ngo kubura musubize muri urwo rugo.
Muri kino gihe abakenyezi babanye n'abagabo babahohotera batarandikanwa mu mategeko bafise ubwoba ko bashobora guhura na bene izo ngorane zo kwicwa. Uyu mukenyezi akabona ko ari ingaruka z'iryo tegeko
kubera habaye igitsure cy'itegeko rivuye hejuru hari n'impinduka ziba mu rugo nyuma yabijya kadusanga abantu bariko barafatana bunyamaswa aribyo byibona byasaze nk'aho iwacu bubanza kugira rero kwisezeze hakiri kare atagukuramo hakibonye kugira ngo uwundi ashaka yinjire
agukuramo gute
arakwica arakwica kweri ubu ntibaraza abakenyezi ashakwica.
Uyu mukenyezi abona ko icyihutirwa atari ukubandika agasaba nyabuna ko leta yoshyiraho umugambi wo kwigisha abubakanye baba abataraca imbere y'amategeko hamwe n'abasezeranye imbere yayo.
Imbere yo kujya kuragana biciwe mu mategeko hobaho n'amahugurwa nk'abantu bagendera ingo nk'uko ubona ibi abantu bageze ingo n'imiryango bagatemberera ingo kugira ngo bavure imitima cyane cyane biciye mu biyago no kwigisha umubano w'abubatse baba abubakanye biciye mu mategeko baba n'abadaciye mu mategeko. Ni ukuri leta yakwiye kwiga uwo mugambi kuko utabigize uko abagore turaho.
Abajejwe intwaro muri komine Mpanda bavuga ko inyigisho bama bazitanze ariko kandi ko bagiye kugira inguvu mu gukingira abakenyezi muri kino gihe hamaze kwibonekeza amabi yo kubica. Ndayisenga Edouard ni umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mpanda ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano.
Tumbona ko batotinya borema kuko itegeko rirabakingira kandi uzoba yanditswe nibaza ko n'abagabo bazotinya gusubira kubazanira kw'abandi. Rero nibaza ko batogira ubwoba ko bizotuma baca bavuga batireka tubikize kugira tuzane tworagane n'abo tugomba. Oya ahubwo mbere naho ibyo byabaye nibyo byarabaye mu ndwi iheze amategeko ahubwo tugiye kujya kurikiza kugira ngo bakingirwe rimwe biboneka.
Uyu muhanuzi wa Musitanteri wa Komine Mpanda avuga ko bibaye ngombwa batosaba ababakurira ikiringo cyo kwandikwa kikongerezwa nkuko abanyagihugu babisaba. Ikindi izi ndongozi za komine zimenyesha nuko ingo zimaze kuragana imbere y'amategeko zigera ku 30,000 izishika amajana 8 akaba arizo zitezwe mu mpera y'uyu mwaka. Ariko kandi bamenyesha ko atagitigirinye zina bafise cy'izitegerezwa kuragana muri komine barongoye. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndose, Ijwi rya Amerika.